cyane ngenda kumana
ndabaramutse mwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabanikaze mu makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no munsi w'Imana turi kwigenekerezo rya 14 kwezi kwa 12 umwaka wa 2025 tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize Urongoye umugwi w'igihugu ujeje agateka kazi na muntu CNDH asaba ko hashikwaho umugwi ukurikirana ko abari kugwana ikigongwe cy'umukuru w'igihugu basohoka koko uwo mugwi ngo gaheza ukajamwa abantu benshi harimo nabahurikiyemo umugwi CNDH n'amashirahamwe yigenga Haraheze ingwi irenga ata muyaga nkuba uri muri quartier Rutegama aho bakunze kwita masanganzira mu gisagara cha Gitega mu ishiramwe Legide Zori jeje iby'amatara n'amazi bakavuga ko ari cyuma gihingura muyaga nkuba bita transformateur mu rurimi rw'igifaransa cyahiye mu by'uburimyi abarimyi bo ku mutumba wa Murago zone Gatara commune Matongo intara ya Butanyerera baridoga ko hari ababononera imirima bitwaje ngo bagiye kwa ibyatsi byo kugaburira ibitungwa bagasaba icyo kibazo cyotorerwa umuti amakuru sayo gusa turafitiye navugwa mu makungu mukanyi sase nido nido ryayo Eric Uwimana niwe ariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma twese yamwe tuti ni musanwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata cy'ubutungane umugwi w'igihugu ujeje agateka kazi na muntu CNDH urashima ko mu mpera z'umwaka umukuru w'igihugu agira ikigongo yagatezurira abafunzwe bakwije ibisabwa kugira ibitigiri biri mu mabohero bigabanuke mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri wa gatanu Martin Blaise Nyaboho arongoye uwo mugwi asaba ko hashigwaho umugwi ukurikirana ko abari kugwa basohoka koko uwo mugwi ukajamo abatandukanye harimo abo muri CNDH n'abo mashirahamwe yigenga tumutega biri
turamuteye akamo asubira tenzurira abo bantu aca ashiraho n'umugwi uzokurikirana iyo ngingo azobahejeje gufata twaravyumise yuko igihe aheruka gufata iyo ngingo bamwe mu bakora mu biro ziwe nibo yashizemo ngo babikurikirane mugabo ntibabikoze neza kandi yamatwa dusumira nabonye numenga ntivyabahiriye nico gituma tumutera akamo kugira ngo ubashireho abantu yizigiye kumbure bavuye mu migwi yose ari bavuye mu butungane arabavuye muri societe civile arabavuye muri CNDH arabavuye ukaba umugwi ukurikirana iyo ngingo izobehejeje gufatwa twizigira yuko uwo mugwi nkuwo wokora neza gusumvya umugwi washizweho mbere hanyuma abo bantu nabo bakatahi wabo bakaja gukora ibikorwa by'iterambere ariko rero nongere ndababarire mwibaze yuko naho bosohoka bo bose kohera mezi abiri atabandi basubiyeyo murabizi ko abantu ari abantu bamakora ibyaha kandi bakoze ibyaha ntibazoreka kugiza amategeko ngo nuko barayi bagize ikigongwe
tubandanye nano makuru bamwe mu gwaruka go mu misozi muri komine Bururi intara ya Burunga bemeza ko ubumenyi buke mu bijanye no kwitunganiriza imigambi ukubura uburyo bw'ibanze bwo gutunganya imigambi ubwo bwo gukorera hamwe n'abandi hamwe n'ubukene bw'ubuzi mu misozi ari bimwe mu bituma badatera imbere mu byo bakora mu kuronka akazi izo ntamba myizegeranijwe n'ikigo cy'igihugu kijeje gutunganya iby'akazi OBM mu mfunyafumunyo y'igifaransa mu nama y'imi sibiri yasozerewe kuri wa gatanu icyo kigo cyatunganirije ugwaruka rw'Ibururi Faustine ndayishimiye umuyobozi mukuru arongoye icyo kigo ivyifata kibanza ahamagarira ugwaruka rw'Ibururi kwikuramo ubwoba rukorere hamwe ngo naho bohera kuri bike bashobora gushinga amashira hamwe atanga ubuzi Ibururi Zeno Nzambimana
Muri ico ganiro c'iminsi ibiri casozerewe kuri wa gatanu Faustine ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ifata kibanza w'ikigo c'igihugu kijejwe gutunganya ivy'akazi OBM mu mfunyafunya y'igifaransa avuga ko basanze ugwaruka rwo muri komine ya Bururi rufise intambamye zijanye no kubura ubumenyi bwo kwitunganiriza imigambi mbere yo muri urwo gwaruka ugasanga baracatinya gukorera hamwe kugira ngo biteze imbere
bwa mbere na mbere twasanze ugwaruka ruri mu misozi hagati rufise ikibazo cyo kuronka amakuru kubijanywe n'ibigezweho amakuru ajanye no kuronka akazi canke no kwitunganiriza imigambi ikigira kabiri twasanze ugwaruka rufise intambamye yo kutaronka uburyo bwibanze bwo kwitunganiriza imigambi ari nayo mpamvu kwabigishije ingene ushobora kuba umugwiza tunga wahereye ku busa nibagira ubwoba kwa kwishingira imigambi yabo ikigira gatatu twasanze bafise ubumenyi buke mu bijanye no kwitunganiriza imigambi
Fosi ndayishimiye amagariro gwaruka go muri komine ya Bururi gutsinda ubwoba bakorere hamwe bahereye kuri bike basanzwe bafise
impanuro twabatekerera nuko bo kwikura mu bwoba ubwa mbere na mbere uko byagaragaye yuko baratinya kuja hamwe bitunganiriza imigambi icyo bashize imbere bavuga bati nta mahera dufise
ibyo biganiro gwaruka rutaneze imyaka 35 byatunganijwe n'ico kigo OBM gisanzwe gifashwe mu mugongo n'ishiramwe FIDA ribijije umugambi wayo Prodel mu ntumbero nyamukuru yo gukaburira ugwaruka kugira ngo bashinge amashira hamwe yo kwiteza imbere mbere ngo hazonashigwaho ihwaniro ry'ugwaruka kw'abagwiza tunga nkuko bibandanye bicikizwa na Faustine Ndayishimiye Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
Seno Nzambimana Ibururi ndagukengurukire inyuma yakaruko gato tuvangaho Ibururi dukubitire hariya muri zone Buringa ni muri komine Mpanda intara ya Bujumbura aho duca tubandaniriza mu gisata cy'umutekano
Isanganiro
Inami sumbingimba
Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no munsi w'Imana hano kuri radio Isanganiro arabandanya hari grenade yateguwe n'abajeje umutekano itaraturika iruhande y'ibiro vy'umutumba Ninga ni mu gisagara ca kane ca zone Buringa muri komine Mpanda intara ya Bujumbura hari muri no joro rya keye abanyagihugu bo muri ico gisagara baranegura ubugizi bwa nabi nkubwo bakanasaba abajeje gukora amatohoza kuyanyarutsa kugira wagirirwa n'icaha ahantu yisunzwe amategeko mu ntwaro no mu gipolisi bavuga ko amatohoza yatanguye ndetse ngo hari umuntu umwe yikekwa ko ari we yoba yateye iyo grenade aza ari mu minwe y'ubutungane kugira akogwe ko amatohoza twe ngaho muri komine ya Mpanda dukubitire hariya ku mugwa mukuru wa politike igitega twandaniriza no makuru mu gisata cy'imibano araheze indwi irenga ata muyaga nkuba uri muri quartier Rutegama aho bakunze kwita mu masanganzira mu gisagara cha Gitega mwishirahamwe Legide Zorijejwi amatara n'amazi bavuga ko ari cyuma gihingura muyaga nkuba cyitwa transformateur mu rurimi rw'igifaransa cyahiye abarangurira ubuzi bukoreshwa umuyaga nkuba bamenyesha ko baciye bagira ingorane zo gutunga imiryango yabo kuko batariko barakora bagasaba Legide zo kunyarutsa gutorera umuti ico kibazo muri iryo shiramwe Legide zo bakemeza ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ico kibazo kive mu nzira Gerard nibigira
Abarangura ubuzi n'imyuga bakoresheje umuyaga nkuba aho muri quartier Rutegama bamaze kiringo cindwi irenga bicaye kubera atamuyaga nkuba ni nk'abateranye ivyuma ivyo bita sudire abacuruza amata abakora amatelefone amaradio n'ibindi bikoresho ovyo mu nzu abakora akazi ko kwandika bakoresheje imashini nyabwonko ivyo bita secrétariat public mu gifaransa abakora akazi ko kubaza bakoresheje amamashini n'abandi uyu akora akazi ko guteranya ivyuma aravuga agahombagira
gihombo kirahari koko nkubo turicaye ndwiraze tudakora shatubura inyene natwe tubaho mu mibereho amakori yose turayari muri OBE matagisi yose turari hamwe komine turiko turayari hatutariko turakora cusanga biriko biratuvuna biteye ubwo
uyu nawe yakora amatelefone akanakwiragiza amareresi n'indirimbo ivyo bita studio
ndombo karakomeye cyane kuberako imirimo yose sani yaba yahagaze kandi tugaburira imiryango turari hamakori turi habanye n'inzu
nabafise amahoteli barashikiriwe nk'uyu afise ihoteli yitwa Rusumo Guest House
twebwe mu gihe atamatara hari turabona ko tuba dufise ikibazo cy'abakiriya igihe bagiye muri chambre hatabona muri bimwe twabona ibibazo nihe n'ivyo
na wenyine ni hoteli nini yitwa Moria Hoteli yatubwiye ko acakoresha imoteri itanga umuyaga nkuba inywa amaritiro 80 y'amazutu mu minsi ibiri gusa ayo mazutu akenshi ngo akayagura kuri magendo amuzimvye ibimutera gahombo anabona ko na Regidezo yahombera kubera ngo asanzwe wagura amainete y'umuyaga nkuba y'imiliyoni 2,500,000 ku kwezi abo bose rero bagasaba Regidezo kunyarutsa gutorera umuti ico kibazo cibura ry'umuyaga nkuba
dusaba Regidezo ko tunyarukiza tukaronka umuyaga nkuba
twarumutse ko hahiye icyuma gikomeye cyane icyuma cha transformateur ariko nimba ari bikunda bora bagashamo ingufu ziboneka kugira ngo barabe ko anu matara yoboneka byihuse kugira ngo natwe turonke ngene dusogongera uno mwaka tukawurangiza neza
n'umuntu ayo ko basi ishira hamwe Regidezo yogira nguvu rika tushira mwiyo transfer tukaronka umuyaga nkuba natwe tukaronkene dukora kugira ngo dutunganye amakori ya leti dusaba natwe kugira tronke ningene tubaho
urongoye rigide zo mu karere ko hagati no mu busuruko bw'igihugu avite nibaruta akamenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ico cyuma cyahiye gisubirizwe ariko kandi no mu mwaka uheze icyuma nk'icyo cyaho muri quartier Rutegama kikaba cyarahiye igitega jane bigira ku radio isanganire
Gerald Nibigira nawe ndagukengurukire tuve ngaho igitega dukubikire hariya mu ntara ya Butanyerera muri zone ya Gatara ni muri commune Matongo mu gisata c'uburimyi abarimyi bo ku mutumba wa Murago zone Gatara commune Matongo intara ya Butanyerera baridoga ko hari ababononera imirima bitwaje ngo bariko barahira ivyasi vyo kugaburira ibitungwa bakabarandurira ibitegwa basaba intwaro gufata mu minwe ico kibazo urongoye zone Gatara Stani niyo ngabo aremeza ayo makuru ahavuga ko ubwo bukozi bw'iki buri ku mitumba itari mike akagabisha ababukora Stani Nyongabo ahimiriza aborozi ko umwe wese yotera ivyasi vyo kugaburira ibitungwa vyiwe mu ndimo iwe inkuru tubaza Patrick Sengiyumva
Bamwe mu barimyi bo ku mutumba Murago zone Gatara commune Matongo intara ya Butanyerera twavuganye bemeza ko kuri uyu mutumba hari ubusuma bw'ivyatsi byo kugaburira ibitungwa bukogwa na bamwe mu borozi abo nabo bagaheza bakonona ibitegwa byo mu ndimiro bakuyemo ubwo bwatsi
rimwe na rimwe baronona mukononera abandi nk'utwatsi bateye mu murima mu gutemera ibitungwa byabo batunze bakonona nk'ibitegwa biba biteye iruhande y'ibyo byatsi
barandurana n'imyaho bararandagura bakaca bageye ndikabishira ibitungwa byiwabo Alitera matata njene kukuli idoga. Wa mufashe ho wabutombo.
Jee wanza kunwa ala umusitari. Bijati.
Nuru bingo bingo.
Mwari hukwe bebi bingo bingo zitewe kumingoti. Nimi wa kaira andiwa mumiri mabari hukwe wa basuma kawisi.
Awu wari njivo kumutumba Murago. Basa baku munu wa rubo ufasha mkugwanya ugobusuma bugivze hazi.
Tusaba njene ibobitu kwa niliza.
Tusaba mahoro njene kuko ula mutumufashe. Kugira cha umunhadu tunga niliza. Kugira balike kono nilabandi. Bage geni vjati. Awu washori vjati misi yosif. Jibona wiku mabirera bikorera usange ni wawe bagegenye nta chatsi turonka na kimwe
Stani niyo ngabarongoye zone gatararemeza ko hari bamwe mu borozi bakora ubusuma bw'ivyatsi byo kugaburira ibitungwa byabo mu mirima y'abandi ngo bigateza amatati mu kibano
bamwe rero mu bene gihubanga ikikorwa cyo gutera ivyatsi batacijokiye bitungwa rero bavuse mu ngo bigasaba yuko baja kwahira ivyatsi mu matongo y'abandi ico gihe rero bene amatongo basanze ivyatsi byabo bavyahiye bamatati mu kibano basanze abene cyo kwaca kwahira ibyatsi bahira ibyatsi mu iyo mirima cagenda banivye nibikoko
uwarongoye zone gatara asaba borozi guteragira mu ndimiro zabo ivyatsi byo kugaburira ibitungwa vyabo
mere ne korora ibitungwa tuma tubahimiriza guteragira ibyatsi mu matongo ya ya bareke kononera babanye cabizana matate iyo bagiye kwahira ibyatsi kandi abonabo bene amatongo baba bikeneye
Stani niyo ngabo arongoye zone gataramenyesha kandi ko abarimyi bo muri zone arongoye bafise ubukene budasanzwe bw'ifumbire mva ruganda yo gutotaza indimiro zabo z'ibigori muri zone gatara commune Matongo intara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio isanganiro
amakuru yo mu makungu
Ano makuru twe twabateguriye kuri no musi w'Imana tuyasozerere mu yavugwa mu makungu inyuma y'ingwi hagiragejwe itembagazo wa ry'ubutegetsi n'igisirikare mu gihugu ca Benin abarongoye ibihugu bihurikiye mu muryango w'ivy'ubutunzi muri Afrika y'uburengero CEDEAO bakoraniye kuri no w'Imana mu gihugu ca Nigeria iyo nama ikaba irongowe n'urongoye uwo muryango Julius Maada Bio arongoye muri kino gihe gihugu ca Sierra Leone mu vyigiwe muri iyo nama ni kwemeza ko abajeje umutekano ba CEDEAO bashika amajana 200 barungiswe muri ne igihe haba iryo hiri kwa ry'ubutegetsi ritagiye mu ngiro kwigenekerezo ryandwi kuno kwezi kwa 12 mu gisagara cha Cotonou nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'Abafaransa RFI abarongoye ibihugu bihurikiye mu muryango wa CEDEAO bararabira hamwe kandi kibazo cy'umutekano muke urangwa mu gihugu cha Guinée-Bissau inyuma y'itembagazo ry'ubutegetsi bwa Umaro Siseko Embalo hari kwigenekerezo rya 2026 kwezi guheze kwa 11 nayo abasirikare batandatu bamuka mu gihugu cha Bangladesh ba kiye mwishiramwe mpuza makungu oni bari ishwe jo kumusi wa gatandatu mu gihugu cha Sudani barashwe n'indege zitagira abapilote bita drone amakuru atangwa n'igisata cha oni kijeje kumenyesha makuru avuga ko quartier bita General Doni iri mu gisagara hagati ahitwa Kaduri kwariyo yakozwe ko cyane n'ivyo bitero. Amakuru atangwa na leta ya Sudani ishigikiwe n'igisirikare avuga ko ivyo bitero vyakozwe n'abagwanya leta ya Sudani barongowe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Na mwitangazo ryasohowe kuri Uwimana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yariyamiriza ivyo bitero avuga ko bigereranywa n'ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu ajanywe niho nyanga ry'agateka kazi na muntu. Na mu gihugu ca Australia abantu 8 nibo bakomeretse kuri uno munsi w'Imana mu gihe bari bakoraniye mu kibanza cyo kwinezerezamo kiri ahitwa Sydney mu gihe bari mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru bita Juive de Ruhanukwa. Amakuru atangwa n'imbonesha kure y'abafaransa ya France 24 avuga ko abantu babiri bagirizwa gukora ico gitero ko bafashwe n'abajeje umutekano abo bakomeretse nabo bakabaciye banyarukanwa kwa muganga. Urongo igipolisi mu karere kumanuka ngaho muri Australia ku butumwa yatanze yabicishije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yasavye abantu kwirinda kuja muri ico kibanza ca bereye muri ico gitero nubwo ngo gisanzwe gihurumbirwa n'abantu benshi. Nino ngaha rero duce turangiriza amakuru twa twabateguriye kuri uno munsi w'Imana mu rurimi rw'ikirundi. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza abiri. Ubundi ntoreka gushimira ni Eric w'Imana yatumye ano majwi yabashikira mu ibereye hose atatunenge. Ndabasezereye ndabipfuriza umunsi w'Imana mwiza ariko nkayibutsa ko mukanye sase bagenzanje Alain Désiré Bukeneza ari kumwe na Mire Kanyange bazakubashitse kuri zino mikro bace babandanya babasomera ayandi makuru yanditswe n'ibinyamakuru na Gahwane.
Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Isanganiro.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Turabara mukije tubaha nikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aravuye mu nama nkenguzamateka zandikwa na Net Press.
Nkuko vyandikwa n'iryo tororokanizo ry'amakuru, amakuru ava muri uwo mugambwe CNDD-FDD yemeza ko atanahamwe bivugwa ko Heverien Ndikuriyo yirukanywe mu nama nkenguzamateka. Ikiboneka nuko Sentare ijeje kubahiriza ibwirizo yashingiro ry'u Burundi yamenyesheje ko ifashe ko ikibanza ciwe muri ugo rwego kigaragara, bikaba bisigura ko uwo yatowe ari we yoba yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu nama nkenguzamateka.
Kubwa Net Press naho Sentare yubahiriza ibwirizo washingiro yatangaje itariki zine uku kwezi kwa Kigarama ko Reverien Ndikuriyo atakiri mu nama nkengu z'amateka we ntacaravuga cemeza canke gihakana iyo nkuru. Iryo tororokanizo rikabandanya ryandika ko benshi bibaza inyungu Ndikuriyo afise mu kuva muri ugo rwego mu gihe yari mu kibanza kimuha ubudahangagwa, kandi ko kiretse iyindi ngingo yoza ku munota wa nyuma bitegekanijwe ko ikiringo ciwe c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kirangira mu kwezi kwa mbere mwaka ugiye gutangura wa 2026.
Ikinyamakuru Iwacu naco candika ko bitoroshe gufasha impunzi zituruka mu gihugu kibanye ca Congo ziriko zihungira mu Burundi mu bice bihana urubibe n'ico gihugu.
Abana batatu n'umukenyezi umwe nibo bimaze kumenyekana ko bapfuye muri site ya Kansega muri zone Ndava ya commune Bukinanyana. Impunzi nyinshi zibandanya guhunga ingwano irangwa muri Kivu y'ubumanuko. Ubuzima bashikiramwe mu Burundi bukaba butoroshe na gato aho bashikira mu makomine ya Cibitoke co kimwe no muri zone ya Gatumba eka n'Imagara muri Rumonge. Ico kinyamakuru kikabandanya candika ko abahunga bagizwe ahanini n'abakenyezi, abana hamwe n'abageze mu zabukuru, bikaba bitoroshe kuronka aho bashikira.
Birihuta cane rero ko abo bahunga bagarukirwa ko bikaba ngombwa mbere ko n'amakungu ahamagarirwa gufasha. Ico kinyamakuru kikandika ko naho gufasha impunzi bikenewe cane, sivyo bizohagarika ingwano z'amazisubiriza mu karere. Igikenewe ni gutora umuti nyawo uhuye koko n'ingorane zirangwa mu karere, inyishu ishobora kugarukana umutekano n'amahoro abavuka mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo barindiriye imyaka n'imyaka.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
ikibanza chorohereza imirimo ndengambibe chabonetse mu Gatumba nkuko vyandikwa na Burundi Eco.
Ibikorwa byo gutunganya kijambere ico kibanza bizotangura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ugira utangure bikazotwara n'imiburiburi imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika amafaranga azotangwa ni banki y'isi yose. Ivyo bikorwa vyatangujwe icese muri zone ya Gatumba intara ya Bujumbura itarike zitanu ku kwezi kwa Kigarama bizomara ikiringo c'imyaka ibiri bikaba bije mu mugambi wo korosha urudandazwa n'imirimo itandukanye mu karere k'ibiyaga binini.
Kubwa Martin Ndayizeye munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji umugambi uzotuma atamwimbo subira kononekara ico kibanza co mu Gatumba kizokorohereza ibidandazwa byari bigoye kubika ivyo bikazotuma umwimbo wa rusanzwe wononekara n'ingoga ugurishwa ukimeze neza nkuko ico kinyamakuru cita ubutunzi Burundi Eco giheraheza kivyandika.
Turangirize ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu itororo kaninzo ry'amakuru wa BP yandika ku nyuma yakamo katewe abajeje intwaro muri komine Mugere hamwe n'urongo isoko rya Ruziba abadandaza bato bato bashira ibidandazwa vyabo ku gituro c'imiduga yo kwiyunguruza co ngaho mu Ruziba bahavuye bemera kuhava kuko hagenewe imiduga y'abaja gusuma. ABP yibutsa ko abo badandaza bari basabwe kuhava kugira ngo baje kudandariza mu isoko co kimwe n'abandi baranka bakavuga ko atamutahukwiye bafise ku buryo bodandariza indani mu isoko.
Buri gitondo abo badandaza bama bahasanga abapolisi babuza gushiraho ibidandazwa vyabo bigizwe n'imboga n'ivyamwa naho bahavuye bamwe ngo baracakorera mu micungararo y'iryo soko barabara ry'igihugu nimero zitatu nkuko umumenyesha makuru w'itororokanizo ry'amakuru ABP yabibonye.
Akaba ari no ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwe turangije mwashikirijwe na Mihaye Kanyange
afadikanije na Alain Desire Bukeye neza muroranigwe aho muherereye naho butaha
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.